kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri no saha muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga nkuko bisanzwe ni saa 10 gushika saa 11 buri munsi no munsi ni ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Uno munsi rero turashimika cyane cyane ku buzima bw'umwigeme mu kanya mu kiganiro musanga turaganira ku bijanye n'umwigeme wariwe utwihweje twisunze umuco kama w'igihugu cy'u Burundi. Mbega umuco kama mu gihugu cy'u Burundi buvuga ku iki ku mwigeme, ingorane ziwe muri iki gihe nizihe, muri kazoza mwigeme mu Burundi azoba teyate. Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza tuganira muri kumwe kandi ku murongo. Umutumire wacu ni mushinganahe Patrice Ntafatiro, umushakashatsi akaba kandi n'umwigisha muri Canada, aradufasha kwihweza bimwe mu bibazo byerekeye umwigeme w'u Burundi kazi. Mugume ku maradio yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. No munsi ni kwa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Rero tuje mu kiganiro cenyeriza na cyo uyu munsi ku itariki 5 z'uku kwezi kwa munani. Bujumbura mu Burundi harabaye inama cyangwa ico kwitwa ihuriro ryahuje bamwe mu bigeme bo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama yatunganijwe mu kuganira nabo ku mico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi, barabira hamwe umwigeme w'u Burundi uwariwe. Iyo nama chanque conference yatunganijwe n'umushakashatsi w'u Burundi Patrice Ntafatiro, akaba kandi n'umwigisha mu mashuri yisumbuye muri Canada. Iryo huriro ryabaye bimwe mu bikorwa yaranguye mu rugendo aherukamwe mu Burundi, aho yari yitabiriye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Iyo ndwi ikaba ihimbazwa buri mwaka. Muri iryo huriro rero ryahuje abo bigeme, ryari ryiswe umwigeme. Iryo huriro Ntafatiro yaraganiriye n'abigeme batari bake ku bijanye n'indero kama y'umwigeme w'u Burundi kazi muri kahise, umwigeme w'u Burundi kazi muri ibi bihe tugezwemo, n'umwigeme w'umurundikazi muri kazoza uko azoba ameze. Kuri uno munsi rero wa gatanu tugiye kuganira na Professor Ntafatiro yatunganije iyo nama, atubwire bimwe mu byo abigeme mu Burundi bamwiganiye ku buzima bwabo. Umushinga nahe Ntafatiro muri make abatamuzi tumaze kuganira nawe rimwe canke kabiri, aragira ubushakashatsi butandukanye kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimwo kubijanye n'ibimenyetso ndangagihugu bitandukanye n'umutimbo kama, hakaba anavyigisha abigize umwanya utari muke arigisha muri uwo mugwi muri Canada witwa Loyo Kigabiro aho muri Canada nyene. Niwo mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Mushinga nahe Ntafatiro, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego ndabuhaye mwaramutse na jewe Patrice Ntafatiro.
Urakoze cyane kwitaba kino kiganiro. Birumvikana ko mu minsi iheze nk'indwi zibiri uheruka mu Burundi, wasanze ibintu byifashe gute?
Mu Burundi nasanze ari amahoro, nasanze u Burundi bugendwa ku kuko narashoboye kugendera intara 12 ku ntara 18 kandi izo ntara zose nagendeyemo nta muntu n'umwe nabonye adurugwara uwundi nasanze hagendwa jewe narigeze kuva ingozi isaha 4 z'ijoro ngigitega kubera nari mfise umunyacubahiro twahurira ingozi hanyuma kandi je naravuye mu rukana rwa Cibitoke mu rukana ni ku bilometero 5 ku rugabano rw'u Rwanda n'u Burundi narahavuye aho hantu isaha 2 z'ijoro hama ndataha ndashika mu Burundi ashika Bujumbura n'ugweze hanyuma n'utundi tundi rero n'igihe bari maje kundamutsa biwacu mu gihe tabari baje kunsezera hari abo iwacu mu gihe taratahanye mu masaha 8 y'ijoro ndabashikana barashika numvira none ndagaruka muhira ndashika reka n'ukuri n'amahoro
none mbere ko tuje mu kiganiro wari umwe mu barundi bari bagiye muri iyo ndwi yahariwe abarundi bo mu mahanga barayitabiriye benshi muri uyu mwaka
ego baravyitavye ari benshi sinashoboye gufata ibiharuro neza ariko ndibaza ko igihe twari mu biganiro byo ku byo haziko nyakubahwa umukuru w'igihugu atuganirira twarashika nk'amajana 2 amajana 250 abo rero si make rero uravye imyitwarariko y'ino mu mahanga uravye indinganizo zembo n'imengo si bake
urakoze cyane heka rero tuje mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi turaganira ku cyitwa umwigeme aho wakoresheje cyitwa conference ihuriro inama yiswe umwigeme watunganyije muri bimwe mu bikorwa wakoze igihe uherukayo duhereye kuri iryo jambo kuba kugwaruka ruko ratwumviriza cyane cyane umwigeme iryo jambo ryavuye he risigurike
urakoze kuri ico kibazo gutya ibintu byinshi mu Kirundi birasiguritse byo nyene mu majambo ukira gusa kumenya imvo n'imvano y'iryo jambo ukaca utegera neza na neza iyo biza biva umwigeme ku ndimburo ubahempereye ku ndimburo ubu ni nteguza mu myitangizo y'umugwi w'amazina wa mbere niko tubyita imwe twaba tuvuga ngo muba mu mirima hanyuma hariho ni ndobeko karangura nyawisubirako mu gifaransa bagita pronon refleshi pronon ewi ni pronon refleshi hanyuma itsitso ni game hanyuma n'agasozo rero e kugira ngo umuntu abyumve neza umwigeme rivu ni kwigemagema umuntu bavuze ngo umuntu ari karigemagema no kuvuga kwigemagema no kuvuga ko icyitso riba ribaye game aho rero imbere yuko nshika kuri ibyo reka mbaze mvuge irivuga kugema ko mvuze ngo icyitso ari game no kuvuga ricayitanga irivuga kugema hari bagomba bahagemye
none kugema kugwaruka kugema no kuvugisha je nakuriye mu Burundi navuka mu Burundi ariko kugema sinzi cyari cyo
kugema ni gufata nk'ubu ufise nkibuye
ni gutera okay nagira
ngo ukagitera ikintu ikintu wari ufite mu ntoke kigashika kuri icyo kintu wari watumbereje bajya barasimije to cyane bajya bagira gute kugema ikintu ugitumbereje ikintu ugitera hanyuma ukagishikako
ibyo ndavyumva
rero bavuze bati wahagemye ni ukuvuga wahashitse ni ukuvuga watoye icyo kintu bariko baravuga umwigeme rero acaba umuntu w'igitsina gore agororotse atumbereye ibyo byose agatumberezwa n'indero n'icyo kama imugira umuntu mwiza abereye ijisho ameze neza umwigeme imbere ya byose ni ukuvuga umuntu agororotse agema imico kama ni ukuvuga mu yandi majambo mwumvuga mu gifaransa hariho adequation ni ukuvuga hariho imico kama iri ngaho n'uwo muntu w'umukobwa ari ngaho none rero umubonye buno nyene uca ubona ko imico kama ayigemye kandi akagendera n'uwo rero umukobwa agororotse mugaba akaba kugororoka ubwiza umuraba kujisho oya kugororoka kubw'imico kama afise imico myiza afise imico mbero ubu niwe mukobwa rero
birumvikana ko ubu rero birumvikana
naho mbere bacavuga bagina ngo mwigeme mwigeme mwige muhimbaye uhimbaye unezereye nuze ndakuyagire kuvuga umwigeme ahimbaye ahimbara kuko umuntu amuravye abona ko ahuriranye n'ico kama aranezereye kuko umuravye uramwenyura kuko nukuri n'umuntu agororotse n'umuntu afise imico myiza n'umuntu afise imico mbero bavuga nti agemye umubonye abagemye imico kama
kuri icyo nca ndagitegera kuko kugema abantu basanzwe bazi yuko yiteye ikintu kagema birumvikana ariko kumwigemerera aba ari umuntu yagemye imico kama tusigurire muri make majambo make nk'imwe mu mico kama aba yagemye ni nk'iyi
ni myinshi cyane mpakanya gatoyi umwigeme nari kubishika ko mu ndiro y'umwigeme ni ukuvuga umwigeme n'umuntu avugana umutima mu nda umwigeme n'umuntu avugana umutima mu nda n'umuntu imicaro yiwe imyifato yiwe yikenyeka bavuze ngo umuntu aricenyeka no kuvuga yicara yegeranije adasutama adapfa uko yicaye n'umuntu agumye umutima n'umuntu aruca mu kanwa atavuga guzwa kuvuga afise ukuntu naho yoba yabonye ibintu mugabo abivuga mu majambo yoroshe adaheza ngo abe nk'ishirasomi iyo rero n'imico ndavuga kubigaruka ko iyo n'imico imico kama aba yagemye kanatsinda urabyibuka ko mu mico kama baracumugani mu kirundi bati ubyara nabi ugatukwa n'abakwe abo bakwe bagutuka kubera iki kubera uwo mwigeme wabyaye adaheza ngo ahurirane n'ibanga ryo kuba umufasoni mu rugo aba rero ntaba rero wakigemye ya mico kama aricyo gituma bica bitukwa umubyeyi yamubyaye
none twavuga ko rero iyo bavuze umukobwa ntaba aragira ku rugero rwo kugema imico kama abakiri umwana canke umukobwa wewe ribajya avuye hehe bisigurike
umukobwa urakoze kuri icyo kibazo nyine umukobwa rivuye mu rivuga gukwa ni integuza kumwe ndabivuga mu ni nyitangizo y'amazina wa mbere hamako ariko n'akatuzo kirasa bwami akatuzo gatwe kuko umuntu avuga ngo kwa uyo muntu naka arakowe nirivuga gukwa umukobwa rero n'umuntu w'igitsina gore atarubaka ko biri kose mugabo ashobora biyumvira ko azoshobora gukobwa kuko mu kirundi ndaza kubishikako mu kirundi ntibibaza ko umukobwa umwana w'umwigeme atokobwa biyumvira ko azokobwa mbere no kubyara akazobyara ndaza kubishikako ni ukuvuga rero umukobwa ni mu buryo burambuye ugomba kuvuga umuntu wese ubonye atarubaka w'umwigeme aba ari umukobwa mugabo igitandukanye umukobwa n'umwigeme umukobwa ni muri rusange uwubonye atanakimwe muzi ko ariko umwigeme ni uwo bamaze kubona neza afise imico kama myiza afise imico mbero agendera ibanga ry'ubuntu agendera ibanga ry'abantu b'abantu b'abarundikazi uwo rero acaba umwigeme ntacyo ndakubwira ko akandi kantu umwigeme igituma ari umuntu agororotse kandi ntaba afise n'agatosi umwigeme ku bisanzwe ni umuntu aba agororotse neza ku buryo atana agatosi agira utigute ufite ibyo ubibwirwa ni iki ndabibwirwa n'ijambo ingemu ingemu ni ukuvuga ikintu icyo cyose umuntu yitoye akakugabira ni ingemu mu gifaransa ni kado mu cyongereza present nta muntu rero n'umwe baha kado icyafuye ngomba kugabira inkoko sinoguha inkoko namaze kurya mu bugari ndaguha inkoko nshasha zitarajya kwa gatosi aricyo gituma rero mvuze ngo ingemu harimo irindi rivuga kwigemura ni ukuvuga ko uwo mwigeme kwigemura ku bisanzwe si rivuga ryiza nubwo uwo mwigeme aba yifashe ko ari ingemu aba yifashe ko ari kado aba yifashe ko ari present akaca yishira rero umusore ntibiryoshe kuko kwigemura no kuvuga ko hari imico kama itabaye ntiyakowe nta nkwano zaje niba nta ruvugano rwabaye nta gatutu ntaki hari ibintu byinshi bitabaye si byiza umukobwa yigemuye mugabo ngomba kuvuga ko kwigemura no kuvuga ko yifashe ko ari ngemu yifashe ko ari kintu cyiza yumva yoha uwo musore agiye ko
urakoze cyane gose mushinga naye nafatiro muranunga inayo mpamvu dukunze kubatumira kuko nka profesere murasigura neza mukaja mwido nido gy'ibintu bigafasha cyane 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 kugwaruka nkabo mwahuye nabo turumva yuko mwaganiriye ibintu byinshi cyane gose bijanye na umwigeme umukobwa w'umurundi kazi ikindi kibazo muri make muba mwaraganiriye imbere yuko mpa akanya abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine babaze bimwe mu bibazo bagushikirije abigeme mwahuye nabo abakobwa mwahuye nabo muri iki gihe nk'abigeme b'abarundi kazi imwe mu bibazo byo bari nk'ibihe bariko barahura navyo duhereye ku muco ugenda urahindagurika
ubwambere na mbere nibazo byinshi ambaje ntavyo nogaruka ko byose ngo mpeze mugabe ikibazo nyamukuru cari kiriho n'ukuntu mengo kera abigeme ntibari basonewe gose abigeme ntibari bafite ubwigenge bishira ngo bizane kuko akenshi wasanga umwigeme agiye kubaka n'umusore atazi icyo ni cya mbere ikindi kibazo bambwiye nuko nibihano baha umwigeme uwo wa kera ibyo mudaza kubishikako reka rero ncagagure umwigeme rero novuga ibihano yahabwa novuga ko umwigeme abarundi biyumvira ko umwigeme abwirizwa gukobwa hanyuma akagenda akubaka urugo akabyara iyo rero umwigeme adashoboye gukobwa haraba uburyo bwinshi cyane bwo kumugerageza imbere y'uko bamuta kuko umwigeme birababaje ababyeyi baramuta kubera kumvo ndagushikiriza umukobwa umwigeme rero babonye umenga atanguye gukura umwigeme atanguye gukumahara ku myaka 12 13 14 ibintu byo gukumahara turabizi kicigwa cy'ubuzima biology uko biri kose umwigeme agakura cyane imyaka 20 21 22 baca batangura guhebura batangiye guhebura y'ababyeyi baca bamurungika kwa ina senge kwa mushiki wa se baca murungika yo rero kugira ngo babyarabe abana bavuwe musaza wa nyina barabe ko bopfa mubyaruza kumubyaruza rero ngaho ni kuvuga kuza baramufyinisha bamutikatika bamukorakora kugira ngo ahave akerebuka hanyuma kubyaruzanya bacu mwibutsa mu kirundi ngo ababyara barabyaruzanya ibyara kitamwo ni ukuvuga bariko barabyaruzanya ko barabahungu n'abakobwa hanyuma bagahava barenga ibigo barenze ibigo rero uwo mukobwa agahava atwara inda atwaye inda rero byaba ari byaba byoroshe kubera bacamushingira uwo mubyara we yamutwaje iyo nda mugabo bishyitse uwo mukobwa ntihagire ikivamwo muri uku kuntu n'ababyara be ntihagire ikivamwo yaragaruka muhira agarutse iwabo rero haba ari nko ku myaka 33 umwigeme atanguye gusubira kumera nk'umusore nk'uko abasore usanga bameze hari ibintu bice bitangira kugabanuka baramukumiza muhira nko ku myaka 40 batangwe kwihebura ko atakibyaye bakaca bamwomora rero bakamwubakira akantu k'akazu bita akazu bita agahundwe abo kazu rero bakamwubakira kure nko mu ishyamba hanyuma rero bakamwomora akaca agenda agaheza rero akazosangukirayo iyo rero aguye muri iyo nzu byitwa kugwa mu gahundwe ni ukuvuga gupfira mu gahundwe gupfira muri ako kazu yarapfirayo nyine ababyeyi bari ku mwana bakaje nta mvuga wanjye ntugire uko urumva bakagenda bakamurekerayo agapfa agapfirayo hanyuma rero iyo yapfiriyeyo bavuga ngo igikoko cyamuriye cyitwa ngeni nicyo gituma rero umwigeme agiye kubaka bamubwira ngo urakira ngeni bavangura mu kino twabe tugira tuvuga ikosa mu gikosa ndorisigura mu mpinyanyuro z'ikirundi bavuga ngo uragirangeni ubu uragirangeni ubu bien uragirangeni umwipfurije kwico gikoko kimurya agapfira mugahundwe akagwa mugahundwe ariko intango yari urakirangeni nubura wakizengeni ko rero ukizengeni ico gikoko kiza kurya umukobwa umwigeme yakawe mugahundwe akaba akagwamwo niho reba mbira bati urakirangeni ico cari cambere cyakabiri naco umukobwa ibyo navuze ko ari byari ibintu bibi ko najewe nta mwana waje umukobwa nubigira ariko ibyo je nashigikiye ngibi naho bavuga ngo umwigeme yagenda ku musore atazi je nabanje kubabwira nti ubu unone kusanga umwigeme ari muri Canada ukazabona ahuriranye n'umuntu kuri Facebook cyangwa bahuriye hehe barandikiranye ntaramubona hanyuma ugasanga umuntu avudutse hano muri Canada agiye mu Burundi kubaka n'umuntu ugasanga abona nyindwi zibiri
nawe ntuwaraperereza akabaza bagenzi we akaraba amafoto yiwe
akagira rero je navuze nti kera yari imiryango imiryango hari imiryango yasabana abageni n'imiryango itasabana abageni n'ukuvuga se umuntu nuko je mfise umuhungu umusore yitwa Bonwa nkabona umwigema ahantu nkamenya ko ari umwigema ari ahantu ntamumenya imico ntamumenya ibitombero n'imico kama yiwe hanyuma twebwe ababyeyi twagenda tukumvikana ko uwo mwana bo muduha nico gituma bavyina ngo umukobwa kuri yaroye niyamira amabanga cyane bakavuga ngo ni wa mutuma gusenya bikamunanira n'ibindi byinshi ngo urantuma ko nirerere ntiyari bwa kure n'umwana yoga mu bantu uramurera no kuvuga ko uwo mwigeme iyaza iyo avuye iyo yavukiye akaza kurererwa iyaroye yabari umwana avuye mu muryango agiye mu bundi kuko iyo miryango ntiyabije babaze gusabana bageni ntiyaba ikiri imiryango ibiri wa umuryango umwe ko rero uwo mukobwa amenye umusore azomwabira ntibikenewe kuko naho azogira ingorane izo ngorane bazuzi urwo rubanza bazorucira mu muryango bazomworoherereza mu muryango jewe ndazi ko hariho abo abantu umuryango wacu wasanga ariko ndavugira nyene nkabavugira kuko ari uwo mwigeme yaje kwabigwa iwacu ni ibintu byagutse rero aho nkavuga nti ibyo byari bya kera iby'ubu nabyo kumbure ndaza kubishika ko hanyuma ariko iby'ubu nabyo ingorane ziriho banshikirije ingorane ahanini z'abasore umusore inge naho rero ijambo ururimi ni jewe ariko ijambo n'aba bakobwa 30 na bangahe twari turi kumwe nabo bavuga nka bose bavuze bati twebwe imico kama yaratitutse umusore aje kukuresha cyangwa akubwiye ko abona kumengo aragukunze ikintu cyambere usanga ahera ko gusaba ko mujya mu buriri akiseye none kumengo aho niho twuhereye twubaka no kuvuga ku munsi w'ubugeni none kumengo tugomba tuhahere ibyo rero bikaca bigora n'ukuri bakabona ko barabimbariye ko umwaje akakubwira iryo jambo ukamurariliza ubundi akaza akakubwira iryo jambo ukamurariliza hari igihe baca batangura kuvugana ugasanga wabaye igicibwa wowe ufite icyo kama ugasanga ni wewe akayufite ahubwo uborohereza ugasanga umengo niwe bashyira imbere nababwiye nti imico kama muraryama ko uko biri kose ukubaje iryo jambo ukamwishurana bupfasoni arategera ko hataragera hariho ibanga ryo kubaka naje ndababwira nti none mutanguye ubu mufite imyaka 2021 hanyuma ukazukubaka ufite imyaka 3 nshigumva ko wa mbere ubonye ukaca umuhugo rukundo wa kabiri ukaca umuhugo rukundo uzoshika imyaka 30 atacu gisigaranye uzoha uwo muzokubakana bigasa nk'uko wuza nk'ahantu mu nzu batekamo indya ziryoshe ariko indya nyazo bakazihereza ko zikaba ziri kure ugahera ku buntu z'abantu bakamwe utererayo utora na kandi utererayo utora na kandi utererayo ugasanga ryo zanyama n'indya y'indyoshi ziri nyuma uzodishiki utagishaka gufungura kandi arizo kumbure bari kugufasha gusumba niko nababwiye nyakubaho
mwari muraye ikiganiro kiko kirangyohera cyane nizere ko nabatwumva kiko kirabagyohera kuko ndiko ndahigira byinshi murakoze cyane gose ahubwo kumbure numvumengo imisore ni ikwiye kwigishwa cyane kuko barabagora naragura bigenze
ego nabo barakwiye kwigishwa kuko ibibazo bambaje ni kinshi ni byinshi sino bikigira ngaha twavuganya amasahane hanaho dufite iminota mikeyi nasanze baransabye ko nosubira mu Burundi nkagira ikiganiro cy'inkumi abigenze hanyuma kandi nkagira n'ikindi kiganiro cy'imisore naciye ndabemerera ko ninasubira mu Burundi nzogenda mfise n'imiburiburi iminsi itatu yabo mu gitondo cy'umunsi umwe tukigana n'inkumi ku mugoroba tukigana n'imisore ku wundi munsi gutyo hanyuma rero ku munsi wa nyuma tugahuriza hamwe kugira ngo turabe ingene bukubahana turabe ingene umusore atobona umwigeme buno nyine akacabona ko hari umuntu wo kujanwa mu buriri ahubwo yubanza kurara ico kama yindi mugabe ibyo rero nabyo n'abasore jewe sinoba gura gose hari umuco kama w'u Burundi ukwiye guhinduka udanga bavuze ngo umwigeme nakarago kabaraye
batari kimwe
kuvuga ko umwigeme wawe umukobwa wanje nk'umwana w'imfura wanje buntu nkaza mbona umuntu aje kwaka indaro w'umusore hanyuma nkaca mbwira buntu ngo agende kumusanga mu buriri bumwe ibyo bintu nzogira ku kiganiro bigira ku kiganiro cy'ubundi cy'abarundi mugabo biriho mu bantu bamwe b'abarundi kandi birinze bijya mu mugani ngo umwigeme n'akarago kabaraye ni ukuvuga ko biri ukuntu bivugwa kandi kumbure abasore baciye bafatiraho nyine kubera byo biborohereza nabo ni ukuhita umuntu akabakebura akababwira ati oya nangwa hariho n'irindi banga mushikira kubera mubatse
murakoze cyane rwose mwarimu watubwiye byinshi ku by'umwigeme wo muri kahise nkene yari ameze n'impamvu bana mwise umwigeme watubwiye ibibazo bamwe mu bigeme bahura nabyo benshi mu bigeme bahura nabyo muri iki gihe mu kanya kari imbere waza kutubwira mu byo mwaganiriye cyangwa mu byo ubona umwigeme wo muri kazoza azoba ameze cyane cyane umwigeme wo mu Burundi kazi reka nkuko nabivuze tubanze duhe akaryo n'abanywangi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro Samuel aradutunga cyane twamutindije arava ku murongo murantunga tuje ku murongo twakira witwa Jerome raho neza allo Jerome uratwumva
ndikanda rungo mwanya banana
ego duzishwe ikibazo cyangwa icyumviro
kubira ko byombo nabi genero nyene bameze batandukanye na bakera tsara twumva nyene bahora bambara umwambaro ibigendo kuko bidatandukanye ubu dusigaye tubona umwenda washaka kugenda gusa
bari gusa nk'abasore
kandi twumva kera yuko ikirundi yabibuze
nk'abasore ibyo nk'umusore ntibigushimisha kuko hariho abashobora kuba babivuga ukundi wo kuri wowe ntibigushimisha na gato
akere kuri ntibigushimisha kumbe singene nicyo kirindi yari imeze mugabo twashobora ingene bimeze ni ibintu usanga tujyashobora gutahura biranakikisha n'igihugu
urakoze kuri iki cyumviro
arahandi arashumva ngo bigishe imbere by'ikirundi sinzi uko babihetswe n'uko bakizwi
mu mashuri
no mu mizi ya mu mihana
urakeka ko bitagikorwa cyane
bikayikorwa kakibikora sarumva yuko kera inasengeye harayigisha basi bacu ngene bazokwifata ngene bokwifata ibi rero buko kwatabigira kuko imbere yuhu birarenze n'ukuri
urakoze cyane
gusa nko kunyambara Usanga ba si Eva mbuti na kama vienda kus.
Chumbira chiza chana ni kibazo rekato baze kumbure umutumire icho yumbira niba kiri kibazo kiri kugwaruka canke kubavyeyi n'abarezi urakoze cyane Jerome.
Yego ndagukengurukiye Jerome ndagukengurukiye cyane icyo kintu buze ngomba ngerageze kwishishura minota 3 ariko cyonyine cyo kiganiro cy'isaha yose mugabo ngomba ngerageze intango yuko abigeme bambara inkuru zitabakwiye hariho umuhinga mu mazina mu kiburi yitwa Barayagana kandi Gaspar wo mu Magarama niwe ahora avuga ngo bambara ububindo ngo kugira haruguru ya mavi intango yabyo si uno mwaka mu 2018 si niyo mu 1980 si niyo mu 1903 yamuka ku bakoloni baje mu Burundi. Abakoloni baje mu Burundi hari ibintu bononye hanyuma ababyeyi batana akabando n'ishwima baraheba hanyuma rero ubu bigeze kubana abakoloni bashitse mu Burundi bagafata abagabo umugabo akuze bakamukubita bamukuye impuzu bagafata umufashoni bakamukura impuzu aga ahenye imbere y'abana bakamukubita imoko hariho ikintu kinini yacyatakaye umuntu w'umugabo mu Burundi ntiyabaye agisise iteka ryo gushobora kuvuga ibintu muhira hanyuma kuri abo bakoloni bamaze igihe kirekire imyaka irenga 60 byavuye biza biratucamo bukebuke hanyuma ababyeyi bahava baradebukirwa ku ibanga ryabo kanatsinda ko nabo nyine hari ibyo batari bashoboye aho rero ngomba kuvuga ingene imico kama yagira akituka nabo bahavuye cababwira ngo umuko umwigemere kandi uzarashimana n'umusore ugasanga rero igikorwa cy'umuryango cyasubirijwe uwo mwigeme ukadomba arakubwira ati umubyeyi wanjye dawe narunze umusore yewe gaye ntunamuzi nta n'urabona nta niki ugasanga n'ubugesera ibyo rero bikava kukwigana ibyo twabonye hanze muri ibyo nabyo tuvyigana guki kuko nuvuga ngo nuko usanga mengo baradukorotse mu mitwe ugasanga nta mico kama tugigomba gushimikirako mugabo ibyapfuye byarapfuye mugabo hajya tuzogwa tubyuke mu kubyuka no kuvuga iki mu kubyuka nuko uwo Jerome ariko arambwira aramaze kubona umwigeme yambara kutariko bacumwibutsa mu kirindingo umwana si uwumwe ntakugira kuvuga ngo inka si uwumwe wowe uwo mwana uwo mwigeme ubonye yambara impuzu zitarizo mwigeme umubwira uti wa mwana niwikwiye kanatsinda kera cyane mu kwipfuriza umuntu bamubwira bati urakagira ipfundo rigukwiye ipfundo yaba ari impuzu igwerera uko biri kose irenga amabisi ishika amaja hasi igomba kumera nk'imfutano iryo pfundo rero umwigeme yaba yambaraga impuzu zitagwebera zigashika hasi yuba yikwije mugabo ko twatanguye kubona ibyo ku matereviziyo kumbonera kure ibyo twashoboye kubona iburaya ibyo twashoboye kubona ahandi tukabona umengo impuzu ngufi n'izozo nukuvuga twabuze abantu ababyeyi nukuvuga twabuze ababyeyi batubwira bati ibi nibi mwabana hindura ingendo igituma byabananiye nuko hari abandi bariko barabakandamiza ubu rero Jerome we na jewe tugerageze umwigeme muzewe urugasanga yambaye impuzu ngufi uzumubwire uti wa mwana ikwize ukabona umupfasoni yambaye kutariko umubwira uti ikwize kanatsinda baca umugani mu kirundi bati umuntu akuraba cyane akagutuma kwambara niko rero no kwishura amaja mu makeyi nashaka kubivuga nibaza kugenda bicagagura sindabize neza uko nabyiza kubivuga
ariko birumvikana
iyo imiryango itagifise ingufu hanyuma tutangura kuraba iby'abanyamahanga tukabona umengo n'ibyo hanyuma imico kama yacu tukayisiga icyo nakubwira Jerome abo banyamahanga byewe mbamwo bo barafise imico kama yabo imico kama si kwambara impuzu ngufi oya barafite imico kama yabo bakurikiza mugabo twewe tugaca dutagwa wacu tugatora bwabo turakwiherera abantu babizi bashaka kubivuga nuko natangwe kandi abivuga kugira ngo abigeme bambare inkuru zibakwiye sabigeme gusa n'abasore hari impuzi bambara nabo nyine ubona ko tudakwiye
birumvikana kandi hariho kumbure kutwongeye ko mu byo muvuze kuri kahise n'ingene vyagiye biragenda kumbure umuntu yokongera ko yuko mu kibano naho nyine habaye itituka ry'imico yukutaja hamwe nk'imiryango canke inshuti n'abagenzi kugira ngo murere wa mwana wavuze ati ntaregwa n'umuntu umwe kuko hari n'abavyeyi n'abarezi usanga umenga avuze ati ndekera umwana wanje ndamwirerera ibintu nk'ibyo ugasanga ntimugifashanya mu kurerwa ukanavyo nyine biratuma itituka ry'imico nakaranga k'igihugu bitagenda neza
jeje ndabwenga karoriro jewe ndivuga jewe abana banje ino abigeme banje ino barambara impuzu ngufi kukufera niwo mudeli wo ngaha mugari munsi nabajanye mu Burundi hari impuzu twagiye kurondera jewe nyine ndimwo izi impuzu nimushaka kuzambara mu Burundi nimushaka kugenda mu Burundi mutangire gutirimutsa abigeme b'Abarundi mugiza kwambara neza nawe no kumukira amafoto twafotoranije hariho hose usanga abigeme banje bambaye nk'abafashoni mugabo bari ino kubera arundi muco barazambara mugabo dushitse mu Burundi tuba tugiye mu mico kama y'Abarundi bacambara nk'Abarundi kazi
urakoze cyane urakoze cyane birumvikana kandi birashimisha kumva umuvyeyi ashobora kubwira abana bakumviza bakanamwubaha bakanamwemerera ni ikintu gikomeye reka tubaze n'abandi ku murongo Gwabugiri ni naba na kuvuze neza izina urantunga uri ku murongo bambiye ko ari Gwabugiri Allo turi kumwe
Allo
niwe neza izina ryawe ninde
izina ni Aderenga Birano
numva bampaye itariki duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro
cyumvira ubwa mbere no gushimira byinshi bya Amerika ku kuntu mutegura ibiganiro bimeze neza biri ku mpande zose icyo ni umunsi rero gishingiye ku by'abana
umwigeme umukobwa umwigeme
ibintu byiza cyane wumva ko ari sawa rero ku batumviriza bofata impanuro bariko bahabwa n'umwe mu batumire mwatumiye
none wewe kuri wewe umwigeme wo muri iki gihe umuvuga ku iki umuhanura iki muri make
umwigeme uno munsi nogira nti aratandukanye cyane n'uwa hafa mbere Nacyo cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko ndiko mfatira mu gihugu cy'u Burundi nogira nti bogaruka imico yaba banyokuru baho hambere bareke iyi mico turiko turabona bamwe bamwe kumenga ntibabyitwaramo neza
nk'igihe akarorero k'umuco utagushimisha muri iki gihe nk'iyi
isha mbere n'inyambaro hanyuma apfa ari inyambaro inyifato babihindure mbe kubera iki ushobora kubona umuntu umwigeme ibitugu abitwarira hejuru kubera iki atobifuka kakabakaranga kubera iki atwambara ijipo ndende kakabakaranga ugahura n'amakungu abifatire ko tureka gufatira ku byo mu makungu tugira akaranga kacu
urakoze cyane
bivuta ko babihinduye wabura ari inyifato nziza kandi byotuma bigenda neza mu gihugu kakaba karorero ushobora kubona ko kobera keza n'ibindi bihugu hama ndabashimiye cyane
urakoze cyane rwose nawe Radio Kigali America isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga no munsi wa gatanu ko tuganira ku buzima bw'umwigeme umwigeme w'umurundi kazi icarico wo yarariwe muri kahise wariwe uno munsi nuwo ashobora kuzoba muri kazoza turi kumwe na mwarimu Patrice Nafatiro akaba yigisha muri Canada mu mashuri yisumbuye akaba akora ubushakashatsi butandukanye bujanye n'imico y'igihugu cy'u Burundi ni umutimbo kama aheruka kandi mu gihugu cy'u Burundi yatashe mu minsi yahera aho mu Burundi ku itariki zitanu z'ukwezi k'umunani yatunganyije conference inama yahuje urwaruka rw'abakobwa rw'abigeme mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bihweze hamwe icarico umwigeme w'umurundikazi nicho kumbure yofasha kunzitizi n'ibibazo bagenda barahura navyo muri iki gihe aho imico igendera hinduka turi kumwe rero ku murongo ariko aradufasha kuri iki ciswe umwigeme none mwarimu nuko ngiye kukwita muganga mwarimu muvyo bakuganirije aba babigeme mu gihugu cy'u Burundi ico bashima muri kahise kumwigeme mu Burundi kazi bifuza kumbure kugumya kandi babona yuko bashowe n'iki
ibintu bashimye gose muri kahise n'inyifato bonyene n'ukuri barabona ko abo bigeme barabona ko imico kama yatitutse canke yahindutse uko biri kose ko atawuguma hahandi yarahindutse gose bakavuga ko abigeme bubu hari ibintu badashikako hari ibintu gusanga badakundishwa cyane cyane nk'abanyagisagara ko abenshi muri abo 30 nabangahe bari abanyagisagara ntibakunda gukundishwa udukorwa tw'imuhira yamara umwana w'umukobwa kera umwana w'umugeme kera baramukundisha ibikorwa by'imuhira kubera niwe yarajejwe twose je ndakunda kubivuga ko burya abagabo turihambaza tukigira abantu bakomeye gose mugabo urugo rutagira umugore rwasambuka ubona urugo rurimo umugore asesagura ntacu ruvamwo kanatsinda umuntu abavuga ati Patrice nawe uratanguye no uvuga ko nta mushinga ntahe numwe yatiwe afise umugore avugaguzwa nta mushinga ntahe numwe yatiwe afise umugore atarubibanga rero gukunda udukorwa tw'imuhira barambiye ko n'ukuri usanga kubera hariho abakozi hariho bajya abakozi mu gikoni ababoyi usanga ari umwigeme agombaje mbere no kuja kubaka hari ibyo atazi gukora kandi rimwe na rimwe abo bagabo nyine biwabo harahagira ati we wa mu fashion wanje uno munsi ni wewe untegurira ni untegurira ibifungurwa ugasanga biramunaniye jewe ngomba ndaguha karorero ko igituma zibi ibirengo manenda bivuga jewe ndazi ko hariho umuntu ino muri Canada hageze gucumba ubugari ko yari afise umugabo we akunda ubugari cyane hageze gucumba ubugari yacafata telefone akayishyiramo amayinite akacahamagara nyina wiwe akamubwira ingene acumba ubugari iyo mbire umubyeyi ari mu Burundi akabwira umukobwa wiwe ingene acumbira umugabo wiwe ngaha ibyo je byarambaye ariko ndabibonye ntiwavugira ngo ibintu ngo ni nkuru ariko ndahimba ibyo rero bashobora gushikira ari umukobwa wo ngaho mu Burundi ugasanga agiye kwabigwa kumbura umugabo akagira ati uno munsi cyangwa umukozi akagwara cyangwa umukozi akagenda iwabo ugasanga ibifungwa agomba mugaburire ni ibifungwa bimeze nk'imicabwe none rero barambwiye ko ukundisha udukorwa tw'imuhira umukobwa akamenya kuguteka umukobwa akamenya nuko ukuntu ariko ibindi bya kabiri bambwiye ni ibintu byo bijyanye n'iterambere amatelefone usanga rimwe na rimwe batazi kuganiriza umugabo akeneye kuganira avuye ku kazi arushe avuye ku kazi byamugoye ni byinshi ingene uganiriza umugabo muganiriza ngo iki muganira ngo iki ashitse umushyikiza kuki n'ibyo rero nk'ibyo zarabwiye ko ari ibintu babwiriza gusosubira mu ishuri bakiga
wakoze cyane kandi birumvikana nk'uko tugarutse ku ndero y'umwigeme birumvikana yuko akeneye gufashwa cyane mu kibano mu muryango n'ikintu nk'uko Jerome yari yabivuze kare ati bayinasenge bakwiye kuba baramufashije bakwiye kuba bamufasha byumvikana yuko ababyeyi abantu bajejwe kurera barahamagariwe gufasha uwo mwigeme kugira ngo aje ku murongo ageme ivyo wari wavuze mu mico kama bisigura umwigeme muri rusange reka tuje ku murongo kandi twakire Eric wuri we neza allo Eric buraho Eric duzijwe ikibazo canke cyumviro
yaravuze ngo abakoroni nibo batumiwe kudufata iyo migenzo aho byose nasobanukira ko abanyafurika dufite imico yabo ahubwo ingorane ihari turavangavanga imico y'ikinyafurika n'iyo hanze umwe yabivugiye ko afite abana bari muri Canada bambara batwikwiza bageri no bakambara ku aho yumva ko harimo akantu bakoze cyane.
Reka duhere kuri icyo kibazo cyawe cya mbere, yongera asobanurire gato ku bijyanye n'abakoroni n'ingene bafashije mu gutatu mu konona imico kama y'igihugu cy'u Burundi. Umushinga nawe ntafatiro uhereye aho onyama ukavuga icya kabiri kiwe cyerekeye ukuvangavanga imico
aho nkeka ni hamwe navuga nyine kuri icyo kibazo. Navuze kuri icyo kibazo n'ukivuga isaha yose mugabo yose atungo mangerageze n'ubundi amasubire mu mugabo ubunsha ndo nkindi minsi 36
no ya hanca nk'umwe ni nusu
umwe umwe aho rero igihugu cy'u Burundi kirafise umwami yitwa Mwezi Gisabo mu 1980 ingahe abantu barafise imico kama yabo, imiryango irubahirijwe, abantu barazinanye, nta ngorane ziriho. Haraje umuntu yitwa umukoroni arashyize mu Burundi, arasambagura ibintu byose ahereye ku mwami, ahereye ukuntu dusenga, ahereye imico kama yose arasambagura araheza agahanambwa akaba gufata umugabo nk'uwo Erike turiko turavugana, bakamukura impuzu imbere y'abakuru biwe n'umugore wiwe bakamukubita. Wewe ngo ndakubaze usiga ufite ijambirihe imbere y'umugore wawe hari gusonera imbere y'abana bawe basari bwabo n'ubwambure bwiwawe? Ibyo ntibyabaye mu muryango wawe gusa, byarabaye n'iwacu, biraba no ku bundi, biraba no ku bundi. Abantu batatana baratatana, ni ukuvuga tuca turonka amategeko avuye hehe, avuye i Buraya, amategeko ajyanye n'imico kama y'Abarundi turayibagira. Je mvuze ko abakoloni ukabifata ukundi, ntacyo je muganda kubwiye ko niyo ntandara, kuko abakoloni bose baza kutwereka ibyo bambara amajipo magufi magufi, ndetse bose baza kutwereka amabutu ingene bayambara magufi magufi, ko ari hano abahungu bambara amabutu magufi magufi niyo bashaka atabutse. Abakoloni bose baza kutubwira ibyo batubwira bindi cyo gutangura kubaho nk'Ababiligi cyangwa kubaho nk'Abafaransa, kandi tuba Abarundi. Ibyo biratwinjira mu miryango, ababyeyi basanga babwiriza kubyemera kuko atakundi bari bugire, kuko hari ikimboko, hari ubundi muntu ngo akaruta kandi karakamira niwo mwibutsa mu Kirundi. Ibyo rero bikabira hanahana bamaze iyo bakoze ingoma y'imyaka 5 mu Burundi, ntacyo byamara mugabo amaze imyaka irenga 60, abantu baravuka barapfa, abandi baravuka barapfa ariho bakiri. Ibyo bintu ibyo tukigenderako. Icyo rero tw'Abarundi gikenewe ni uko ubu rero twicara hasi tukavuga tuti none ibintu birakwiye kubandanya. Nibigewe mvuga nibyo indongozi nyinshi zivuga kugira ngo dusubire mu cyo kama y'Abarundi. Ati wewe cya kabiri ngo ingorane turavanganye mu cyo kama jene baza kundegera akarenge we gatoya, kandi uri kuvugisha abantu zo rugeragezwa kwiga mu cyo kama na wewe. Navuze nti abakobwa banje abigeme banje buntu na bumwe barambara impuzu ngufi ino kubera niyo mico yo ngaha mba ngaha muri kino gihugu, ntibashobora kwambara imvutano iminsi yose bagiye ku kazi, kandi bafise akazi bakora imvutano zitokora. Ntishobora kubambika ibiguturiya ino kubera ibiguturiya ino ntibikora. Ahomba nuko mugabo abana banje barikwiza naho bambara izo mpuzu ngufi. Mvuze ngufi ni ukuvuga sinavuze ngufi gote, navuze ngufi nkiza abandi bose. Ushaka ni ukurujya n'ifoto bifotoza ukabona ingene baba bambaye ko biri kose baba bikwije. Jena jewe nkaryoherwa ko mbona ko ndise w'abana bikwije muri kino gihugu ntibashaka bambara ngufi. Bagiye mu Burundi naho ndababwira nti mwambara impuzu kama z'Abarundi uko abantu bose basanzwe bambara. Uko kuvangavanga ibintu ahubwo reka kuraba abambuze raba ahibujumbura ahigitega hehe mu ntara zose z'u Burundi, ubwiye kuraba ihiganwa cyangwa isabukuru abantu mu gutamba ntibagitamba imico kama y'Abarundi. Akanyarusizi, ugwedengwe, umutsibo ntawo bagitamba, batamba izindi ntambo z'izindi ntara. Wowe rero ahantu ba Eric mfasha ubonye abantu bose batamba ibintu bitari by'Abarundi ubabwira uti oya ubwo si ugwedengwe, ubwo si umutsibo, akasa akanyarusizi, izo si ngoma, akosaka ubwo sagasimbo ngeje ngaho.
Urakoze cyane. Reka twakire na Jean Baptiste. Kibazo cyangwa icyumviro, Jean Baptiste? Jean Baptiste uratwumva?
Yego.
Duga ku ijambo.
Cyari icyumviro zari mpanuro nagomba gutanga kuri kiganiro ariko ndumviritsa.
Yego.
Tena gomba gutanga nk'impanuro kuri ibi ni kiganiro jyanye n'umwigeme.
Ego.
Tuna goma gutanga impanuro zemereye nkaho merereye nagomba guhanuka nk'abana b'abakobwa ndatenga imyifato y'iki gihe iratandukanye n'ibya kera kuvuga nawe nobanura ko buraba bagakurikiza indero nk'iya kera y'abanyokuruza tuvuge babakurira bakagarukana indero nk'iyahahora biraboneka ko imbere iriko iracicuka.
Urakoze cyane rwose Jean Baptiste.
Merereye nk'ahantu jewe merereye indero biraboneka ko yagiye iracicuka.
Urakoze cyane
rero
birumvikana. Urakoze cyane Jean Baptiste. Radio ya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kino ni kiganiro cy'abigeme. Birababaje ko isaha igira ihere nabo badahamagaye ngo bashikirize ibyiyumviro byabo, ibibazo byabo. Patrice ntafatiro icyo onye kiva kuki. Kenshi turaganira ku bibazo by'abakenyezi by'abigeme, ariko ni gake bonyene bahamagara ngo bashikirize ikiri ku mutima. Biva kuki kuri wewe?
Ibyo rero byaje nkunda bishimye. Ibyo nkugenda bishimye gose. Umwigeme ntashibaguzwa, umwigeme ntavugira hejuru, umupaso ni wibanga nta mu bantu araca bugufi mugabo akabaza havugira. Abo twari kumwe narabwiye nti bariko barambira ati none wewe kuri kwa tubwira ibyo ni byari tuzoheza tukatanga impanuro. Kandi nabonye n'ikibazo cyari kirimo umwigeme mu gutanga impanuro ntazi tangira umuntu ze ntagitangira muri rusangi mu bantu kubera cyagitwa umugore w'ingare. Ego nimico kama ikirenganya umugore gatoyi, ikirenganya umukenyezi gatoyi, kubera umukenyezi afashe ijambo mu bantu tumenga umugore w'ingare kandi niwashaka ibyo avuga biba ibyo. Mugabo imico kama y'abarundi isaba ko umwigeme aca bugufi, umupfasoni agaca bugufi, ariko ni yabonye ku munega wiwe, ariko yabonye ahantu akagishikiriza umuntu mwibanga. Nuko nuko
ariko
nabo yego ndabyumva, nabo bari kubaza,
bari kubaza naho batari kubaza kumbure bagashikiriza impanuro ku bandi, kuko hano turiko twumvirizwa n'abantu miliyoni n'imiliyoni. Kumbure hari ikintu cyiza cofasha bakavuga bati kumbure mwarimu Patrice ntafatira ariko avuga byo mbigeme twumvirize impanuro tuzikurikize. Hari byiza batarinze kuvugira hejuru cyangwa kuvuga badakoresheje ubupfasoni byo kungukira benshi bashikirije icyumviro cyabo cyangwa ikibazo. Navyo nyene ni kintu kumbure kiva mu kukumigwa imyaka n'imyaka ugasanga no gushikiriza icyumviro birabanani.
Ego ibyo nibyo nibyo n'ukuri ko ntawe uvuga ko byose ari byiza mico kama y'abarundi abigeme bafise ikibanza gikwiye neza. Ndabona ko uburundi baragerageza, hari ahandi bigoye, ariko ndabona ko bikwiye ko abigeme bobaha ikibanza cyane. Mugabo nabo nyene icyo kibanza bakagifata bakakigira gwa bakagica kamera, hanyuma bagaheza bikaboneka. Umuntu avugana ubupfasoni arashobora kuguhanura, ariko aravugana ubupfasoni kandi ukabyumva ko yabuhanuye akoresheje ubupfasoni atagushibagujwe ko. Ndumva najyewe ndumva ko n'imiburiburi twari kuronka n'umwe atubwira ati nangwa ibyo bintu muriko muravuga ni byiza canke sibyo canke umuntu yo kongera kwaka kantu. Mugabo icano canongera ko kimwe ni uko turiko turavuga indero n'imico kama y'abigeme ntakwibagira abasore, ntakwibagira base babo n'abanyina babo, kuko abo bigeme ni igice kimwe cy'abarundi n'abarundikazi ba mu Burundi baba mbere no mahanga. Rero indero yabo, imico kama yabo tubwiza kuyitaho twese.
Turaho nyine ko mwanya ni muto wodufasha kumva canke kwihweza icyo umwigeme muri kazoza mu Burundi azoba meza ate, nkuko twavuze mu ntango wumvise muganiriye bo babona yuko umwigeme mu Burundi kazi muri kazoza azaba meze gute, wabahanuye iki, wowe ubibona gute?
Umwigeme wo muri kazoza ubwo yeje dufate n'umwigeme arimo ibintu byinshi, kuko hariho ubukinga bwa none nk'aya ma Facebook, aya ma telefone ndagutakiye n'umuntu rero novuga ishingiro ry'urugo mugabo akaba ubu abaye ubu no kuvuga ko hariho imico kama yo hambere uko guca bugufi uko kudashimaguzwa uko gukunda ibikorwa akabikunda mugabo kandi akaba uwuno munsi hariho inzego z'umutekano bakagenda mu gisota bakagenda bakiga amashure ubwo nibyo ndabona bariga bakiga amashure bakaminunza bagakora ibintu byabo niwashaka bakagira n'amashira hamwe y'iwabo mugabo naho bagira amashira hamwe y'iwabo ntibibagire ko ari abafasoni bakama bazi ingene babwirizwa guhanura abanega bakama bazi ingene babwirizwa guhanura abarundi n'abarundi kazi ko atari ugushirwa hejuru atari ugushibaguzwa ko bacaboneka ku mengo na mashira soni bacaboneka ko mu mengo ntibarezwe kandi babikora neza rero umwigeme w'ejo n'umwigeme azi agateka kiwe n'umwigeme azi icamaze mu rugo n'umwigeme kandi azi ingene aganiriza umugabo aganiriza umurundi wese akamuganiriza ku irembo akamuganiriza mu nzira akamuganiriza no muhira aha ngombye kuvugana kandi kantu nuko hari ukundi kumbure kera wasanga novuga ko amabanga yo kuburiri uko kumbure yakogwa sikwa kugubu abagabo bakareka kubona ko bakabyumvisha abagabo ko umwigeme ariko aracisha ubwenge umugabo wiwe atari gusubutwa atari umumaraya oya ari kugomba ko agomba ko urugo rugenda neza ku rugo guhera ku buriri rugashika no hanze rugashika no mu byo batunze
murakoze cyane gose mwatanze impanuro mwatanze n'ivyigwa byinshi mu ntango dushima cyane zerekeye ingene yiswe umwigeme ingene yagiye arahinduka icyamutumye ahinduka bamubereye inzitizi twavuze ko n'abasore muri iki gihe bariko bamubera inzitizi bamusaba ibyo umuco utamusaba nabo nyine bakaba bakeneye kwigishwa kugira ngo umuco kirundi umuco kama ntutituke hama igihugu kibandanye kigira umuco wacu mwavuze kandi nuko no mu kibano uwo mwigeme akwiye gufashwa nk'impanuro cyane cyane mwoha mu kibano ababyeyi bavyumva batwumva bona bafasha uwo mwigeme kuba icyo uburundi bumusaba ni nk'iki
kuganira n'ababyeyi kuganira n'abana mu Burundi ndee no hanze nibashaka hari ababyeyi bataganira n'abana babo umwana rero utamwigishije ngo umubwire umwere kumwongo kuma n'udahuma uwo mwonga n'uhuma n'udahuma azokura handi kandi n'azokwigira ku bandi abo bantu bazomwigisha batanamukunda wewe umugabo yego icupa uje kurisoma ku mugoroba ariko yamara n'iburi iburi utora umunsi ukuguma muhira ukavugana n'abantu ukabaza ingorane bafise ukababaza ibyo bakunda ukababaza icyo bashaka hanyuma duheza bakugurukire umubyeyi jewe ndazi umengo umuryango mu Burundi abana bitura umuyaya n'ubu bamaze gukura bahamagara umuyaya wabo kubera uwo muyaya ari we bagira amabanga ari we yabumva ari we yabahanura ugasanga umubyeyi wiwe umengo ni umunyamahanga ugasanga se wiwe wewe ukamenga n'umupangayi ababyeyi bahindure ingendo bise n'abana babazi bati wa mwana ukunda iki uwe ya mukobwa wanje uwe kubisanzwe ukunda umusore ameze gute mu minsi ya mbere bizogora isoni ni iki mugabe umukobwa wawe umwigeme wawe akugurukira kubwira ati burya jewe nkunda ibi uhere ngaho hanyuma nabo bantu bababwire bati abana mugendana abasore mugendana nubwo mwankumizanje mwabigeme banje abasore mugendana mbazane ingaha mbyanda babone tutanire menye umenye uburungano gutyo rero n'umusore nawe azi yuko aziko akunda gutembera ahantu hari umwigeme akabazi ko bamuzi hari n'amakosa adazokora mugabo we bahuye rimwe bagahurira ahantu gutamba umuziki aca amuca mu ryahumye mugabo uzi ko bapfuzi hagize ikiba bazaza kurondera urigenga ubuntu ukabwira uti jewe ngomba ngomba kugumana iteka ngomba babone ko jiwe ndumugabo bagomba ngomba babone ko jiwe ndumfise mpisi mchokama
urakoze cyangwa
ijambo rimwe ababyeyi bavugane n'abana
urakoze
ababyeyi barahabi kubera abo bigeme bambara izo jipo ngufi gute kubera umubyeyi akaru aracuruka mu gitondo kandi n'abana biyo bambaye ntababona
urakoze cyane gose mushinga na Patrice ntafatiro ku mpanuro nyinshi no kunyigisho nyinshi watanze turagushimiye cyane gose ndumva ko kino kiganiro gikeneye kubandanya kukigirwa igice cya kabiri n'icya gatatu akumbure n'abamuzi Patrice ntafatiro arafise kibo ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi naho nyine murashaka kumukurikirana ku nyigisho ziwe tukumbure tuzogerageza tumugarure ku gice cya kabiri cy'abigeme cyane cy'abasore mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri isanga cerekeye umwigeme kuri uno munsi wa gatanu ndabashimiye cyane ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Ryan Tengishaka ku kiganiro muri